VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa mbere tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edir Gwema.
Igifashwe turana ko ari aragatotezo kabandanya kuko kuva mu kukiringo kitarinzo kwezi amaze gufatwa abanywanyi ba FNL bashika ku 2023.
Uwo ni Oscar Nizigimana, umuyobozi w'umugambwe wa FNL wa Gato Rwasa mu ntara ya Kirundo, aravuga ku ihohoterwa ryakorewe abanywanyi b'uwo mugambwe. Iyi nkuru n'izindi zivuga mu Burundi turayigarukaho mu kanya gatoya. Urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi rwongeye kuburanishwa ku nshuro ya kabiri. Nubwo bamwe mu baburanyi barimo General Cyril Ndayirukiye bari basabye akanya ko kubanza kubona ababunganira, urubanza rwakomeje. Mu kanya navuganye n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza wakurikiranye urwo rubanza, ambwira uko rwagenze.
Urubanza rugitangura babiri mu ba generale bane bakiriwe umunyoro w'uguherayo bavuze yuko bafite ikibazo n'ubu cy'ababunganira abashingwa manza, kuko ngo abo bagiye barabwira bose bavuze ko bafite ubwoba bitewe n'uko abashingwa manza bataramuwe mu ntahe y'ikese ya mbere imbere yo kuhaba iyungururizo. Bahamagarwa no mu butungane, umwe muri bo mbere witwa Bernard Menge wo mu Birigi ari muri batatu baburanira General Cyril Ndayirukiye, akaba yafashwe n'umushyikiriza manza wa Republika nk'umwe mu bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi. Ngo ubu rero abashingwa manza bose babarira kubitura kugira ngo bafashe kubunganira mu by'amategeko, ngo baca bavuga yuko nabo nyene bafise ubwoba. Baciye basaba sentare yuko yo bafasha kurondera abashingwa manza ico bita avocat commis d'office mu Gifaransa, ariko sentare yarabwiye ko ibitahura cyane mugi babwira ko babisabye bateba, kuko mu ntayi cese yo kuwandwi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bari bumvikanye ko ufise icyo asaba yo gisaba imbere y'indwi zibiri imbere y'uko itariki ya 11 ari umunsi wa mbere ishika. Umunsi rero uwaciye aburana yabaye General Cyril Ndayirukiye, akaba yari nimero ya kabiri mu bari bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi.
Ese nk'igishya cyagaragaye muri iri buranisha ryakozwe kuri uyu wa mbere ni nk'ikihe watubwira?
Igisha novuga ni ibintu bibiri bishasha. Nuko General Ndayirukiye wenyine ubwiwe umunsi yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze, aho yafatirwa mu manuko bwa Bujumbura, akaba yerekanye umupira ko watabaguritse kandi bamubayanze mu byondo. Avuga ko yakubiswe cyane uwo munsi akahakwa no kumeneka ijisho icyo gihe itabona. Avuga yuko ugutwi kwiwe kwari kwazibye kubera yakubiswe, akaba avuga yuko yasinzikarijwe ubuzima, acyasaba yuko ibyo bita peze ni ukuvuga ibyo yabajijwe akemanga ku itariki ya 15 atoheza ngo abiharurwe ko yasabye sentare yuko ibyo bifuta, kuko ngo yabibajijwe ari katega ubwoba mbere ngo abo mu iperereza bari bambwiye ko atabyemeye ngo aje no kuvugira ku radio nkuru na televiziyo y'igihugu ashobora kwishwa. Yasabye yuko ibi hamwe n'ibindi bijyanye n'ibyavuzwe kuri iyo tariki ya 15 yiyemangiye byofutwa ntibimuharugwe ko, kuko ngo yabivuze asubugerejwe yakubiswe cyane mbere yasinzikarijwe ubuzima. Ikindi gishasha umunsi ni uko userukiye leta mu rubanza bita Ministere Publique umushikiriza manza yavuze yuko mu bisanzwe icyatumye yunguruza muri urubanza ni uko ahanini umucamanza wa mbere atari yerekanye cyane cyane uruhara rwagizwe n'abashatse guhika ubutegetsi mu bijyanye n'imyiyerekano yo kwiyamiza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Leta yise imigumuko imyiyerekano yari yatanguye ku cyaka ya 2026 ukwezi kwa kane. Wavuga yuko mu bisanzwe abateguye imyiyerekano n'abashatse kukuhirika ubutegetsi ku cyaka ya 13 mu kwezi kwa gatanu bari bakoranye, ariko ibi Cyril Ndayirukiye ari we wenyine umunsi yumvirijwe kuva mu gitondo kugira igihe cy'isaha 11 zibiro iminota 10 yabihakanye yavuze ko ku itariki ya 13 nubwo abasirikare n'abapolisi bashatse guhika ubutegetsi bagiye mu ibarabara bakaboneka bari kumwe n'abanyagihugu ngo cyabaye ikintu kibaye kuri uwo munsi gusa batigeze bagidanira amanama ibi na byasubiye kubisigura yuko nk'umusirikare mukuru ibyo yarahiriye ari ugukingira abanyagihugu hamwe no gukingira ibyabo kandi ko ateza gukingira ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha we yasiguye kandi yuko aya masezerano yagiyemo kuva ku ntango gushika ku iherezo yanibukije ko atakintu na kimwe apfa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kandi ko nabonye nataka ibigeze amugirira yagize ati jewe nagiye ku ruhande rw'amategeko gusa kubera ko twabona ko abanyagihugu bari basubugerejwe n'abajejwe kubacungera ahadomye urutoki ku bapolisi bamwe bamwe hamwe nabo mu iperereza bamwe bamwe barasa abanyagihugu bari mu myiyerekano agira ati ntitwari gushobora kwicara ngo tubirare gutya.
Eloge wirika neza turagushimiye cyane kuri iyi nkuru tugejeje.
Urakoze nawe.
Abayoboke babiri b'ishyaka FNL igice kiyobowe na Agathon Rwasa bafungiwe muri gereza ya Komine Vumbi kuva ku munsi wa gatandatu mu ijoro. Muri bo harimo uyoboye urubyiruko rwa FNL mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cyankuzo. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru ikurikira.
Rukira ndanga Jerome na bukuru Yakobo nibo bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamiramabi muri komine Vumbi kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana muri indwi twaraye turangije. Urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo komisere Jacques Nijimbere avuga ko bafashwe bakurikiranwa ku nama itemewe n'amategeko bari bahejeje gukora mu bunywero bwo ku isoko nkuru ya komine Vumbi iri ku mutumba wa Gasura. Oscar Nizigimana arongoye umugambwe FNL ishami rya Agathon Rwasa mu ntara ya Kirundo avuga ko abafashwe ari abanywanyi babo bakaba n'indongozi zikomeye mu mugambwe FNL ishami rya Rwasa akanegura uko bafashwe.
Ukuntu bafashwe ni ibintu byatangaje abantu benshi kuko bagiye gufatwa mu ijoro saa sita n'iminota 40 z'ijoro babatirwa mu Gasura aho bari bagorobereje basangira n'abandi bantu atacu binona kuko ari abarundi nk'abandi nuko bagiye gutwarwa nk'ibisuma mu ijoro saa sita n'iminota 40 byakozwe ubwa mbere n'abari abo bari biriganye bagorobezanije ku kabari hanyuma baca babwira umushefu de poste n'umushefu de quartier twa Karemera wahajya mu Gasura nyine baraheze baca bagenda kubafata mu ijoro. Ikintu cyadutangaje n'uko batarindiriye ko burinda guca kugira ngo bagende bafate ko basanzwe baryamye umwe wese aryamye mu nzu yiwe ko ntibari bahiranye na hamwe.
Oscar Nizigimana ati nta kindi bazira atari umugwi wa politike bayoboka.
Kandangaje Jerome ngo yahuye yuko ngo iyo bangwa yaharaye batamwandise mu gitabo cy'ingenzi gisanzwe gihari ariko we akavuga yuko yarahamaze amezi are ashika kurane ariho abako ari ibikorwa yarasanzwe akorera mu ntara ya Kirundo hanyuma ubu bukuru Jack nawe ntituramenye aho wowe kumbere baba bamuhoye yuko yiriwe basangira agacupa ari kumwe nawe. Igihe ufashwe turana ko ari aragatotezo kabandanya kuko kuva mu kiringo kitarenze ukwezi hamaze gufatwa abanywanyi ba FNL bashika ku 2023 bazira imvo za politike bazira yuko ari ba FNL bayoboka Honorable Agathon Rwasa. Twosaba abajeje intwaro yuko bakubahiriza ibyimviro by'imigambwe yose bakareka ukwishira no kwizana kw'abantu bose bakaba mu gihugu atakintu kibabuza kurangura imirimo yawe.
Uburongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko iyo igipolisi gihagaritse umuntu gifise ico kimukurikirana ko kitarinda kuraba umugambwe aturukamwe. Komisere Jacques Nijimbere avuga ko abo bantu babiri bafashwe bafatiwe ico bakurikiranwa ko bataravye ko ari abanywanyi ba FNL. Mu gihe ubuserukira umugambwe FNL ishami rya Rwasa Agathon mu ntara ya Kirundo avuga ko abahagaritswe bafashwe ijoro uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko vyabaye ngombwa ko bafatwa ijoro kuko ni inama itemewe n'amategeko bariko barakurikiranwa ko bari bayikoze ijoro. Aya makuru atangwa n'igipolisi ni nayo yemezwa n'abajejwe intwaro uhereye kuri musitaneri wa komine Vumbi Jean Baptiste Kwizera. Uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo barabe ko nimba abo bantu bashobora kurekugwa canke bakabandanya bakurikiranwa kucaha. Tubibutse ko hari hacindwi zibiri gusa harekuwe indongozi 16 z'umugambwe FNL zari zafatiwe muri komine Busoni zagirizwa icaha nk'ico. muri buharimo uburongoye umugambwe FNL ishami rya Gwasa mu karere ka Bwere Buyogoma Remise Ndayigaya na Oscar Nizigimana aburongoye mu ntara ya Kirundo amatohoza y'inyamirama biyamaze indwi zibiri imbere yuko barekugwa mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Kumutumba Kivuma aho ni muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi haravugwa urupfu rw'umuyobozi w'ibanze. Murumuna we bari kumwe avuga ko yishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Abo bakoranaga bavuga ko ashobora kuba yarazize kwamagana abagizi ba nabi bamaze iminsi bigaragaza. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Mana urakira Polo ya urarayo ibitabo by'Imana uramuna muhore mana umuhore aba bantu barayo bamukanda gutyo
Ndomungu Jean Paul batazira ikora Imana kiretse ko yagira kandi mu batuye ku mutumba Kivumu yarasanzwe urumenyesha Imana gushyikisa inyarurambi ikukira paruwasi Muramba ijumi ko murumva n'igihe mwene wabo bari bavanye mu rubanza igihe yagandagurwa. Uyu mwene wabo yatubwiye yuko abamugandaguye babasanze mu karere ko barataha hagati y'isaha imwe n'isaha imwe n'usuzi joro.
Dushitse aho hantu uwo mwene wacu yaciye yarasigwa twabonye itoroshi itumuritse. Yari dutomye ko gucyanye urusoro rucyo rubavuga rero nzambona abaye imiriro n'imiriro gusiga imiteragurika impande yanjye. Ntimbye hasi numva ivuna iryo riguma rindugamwo njya ahantu mu Gisaka kiri haruguru ninyegezayo. Bahejeje kubona yuko bamuhejeje niho bavuga bati byaheze byaheze nta bindi. Ubwo tugende byaheze. Umva amajwi atatu badahuye
Jean Pondo wa Mungu batazira bikora Imana yarashwe amasoni mu mutwe mu maso igihe twamubona yari yayoberanye aho bafatikanije kurongora umutumba Kivumu ngo rupfu ntibarubona nk'igisida bavuga ko wari umugambi wo kumugandagura wari wateguwe.
Sindabyita ko ari agisida byumvikana ko ari umugambi bari wari wateguwe kuko uwo muntu arinze ava mu rugo rw'umuntu agategigwa no kuvuga ko bari bamwitegwa uravye ninge nabamurashe insase zine mu mutwe nipfuhere
abagandaguye Jean Paul Nduwamungu baba muhoye ibyo kwiyamiriza imigwi y'abagizi banabi nkuko amakuru twakuye ku mutumba Kivumu abivuga. Ayo makuru nyene yemezaho ku munsi wa Mungu w'indwi iheze igihe ariko arigisha mu nkuka y'imisa yacishijemwo ibijanye n'amazi misi biba kuri uyo mutumba Kivumu
aca asigura ati aba bantu uriko muri aba bakene azobahumira ati njewe munagomba munyice ariko muzoba mwishe bikora Imana ndwa Mungu ariko ntimuzoba mwishe babikora Imana abavuga kuri bazogumaho kandi bazoguma bakuzira
arumva nk'uyo icyo twokubwira aho yishwe nuko yaguma semerera kandi mwisengera
uri wamenyesha Imana arinda bisigura mu ishengero nuko ubusuma bwa bamaze iminsi bwisibije ku musozi Kivumu kuko abanyagihugu baho babitwiganiye.
Umwe yari yibwe ku wa gatandatu yaganye inkano y'amahunda baraza baramukubita no mu matwi hanyuma baratwara amahera yose yaganye. Abandi bibwe ku wa mbere baraye bafashe amahera y'icyayi baca baraza kubiba mu ijoro.
Aho imbere yaho hariho umuntu yari yibwe hoho barakoresheje n'amasase tutsinduka yo kuraba.
Aheje intwaro ku mutumba Kivumu bavuga ko muri rusange umutekano iwabo wari wifashe neza yamara ko batovye ava ku yindi mitumba bahana urubibe. Ntabwo uzwa Boniface ni cegeye cy'umukuru w'umutumba Kivumu.
Ni Kivumu hahora hari amahoro bava muri mukike bakahariho igitara hariya hejuru none kumbure bavayo bagerageje kurondera umuntu baza kugirira nabi.
Ariko naho muvuga yuko abantu babagizi ba nabi bava mu yindi mitumba none mwebwe mu insiguro nyabaki kubona ko bamenye bati naka yahishije inzoga naka yadandaje inka
mwe nkwarishwa n'umurerezi ahi wacu kumbure harabandi bavugana n'abandi bava handi bakaba nabo aribo baje kubereka
muri komine ya Mugamba mu ntera Bururi. Subwa mbere haba kugandagurwa kubarongoye imitumba mu mwaka uheze umukuru w'umutumba Mugendo Ndengo Jerome Mutwa yaragandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze kuri ugiwe mu kwezi wa 3 mu gihe cy'u 15 ushobora 16 cyega cy'umukuru w'umutumba Mubira yaragandaguwe hafi y'urugo rw'uyo mu gihe rataha uyu nawe akaba yari yitwa Mudomo Adrien mu kwezi nyene kwa 3 mu gihe cy'u 1971 umukuru w'umutumba Mubira niyo nkuru muri batazira singoye igirecwa n'abantu bamutegereye hafi yo kuri ugiwe Imanira Kinga. Abo bose bagiye baragandagurwa amakuru twaronse nuko bakudoma urutoke ku bantu bivuga ko ari imigwana cyangwa kwerekana ahari ibigwanisho mu gihe ugira kane ku mutumba Kivumu yaraye agandaguwe aho barabakorana ku mutumba Kivumu bafite amakenga ku bw'umutekano wabo yamara bakemeza ko bazopfira ibanga
ubwoba buriho mugabo ntituzohora tuzoguma twiyamiriza n'ubu tuzoguma tubandanya n'abandi bandanya bapfanyuma tuzoguma tubandanya dusemerera ko twobandanya dushigikira umutekano tuzobandanya amanama tuyakore tuhamagara abanyagihugu tubabwira tugendana n'ubucimbiri
kugira n'umutekano wajejwe intwaro ku mitumba bageramiwe muri komine ya Mugamba muri kino gihe uramata b'intara Bururi inkunzi za Christian tuyo mwajengi nishu ya tuhaye
kwa kwa mitumba tuwa tira kama yuko kama vari kanu haneni
nane kwa hiko wari chukwa wobo mulikumura wa kingira kute mugiari wa baje joku wana kuna muteka
elegabi chwana wola hainda niyo ngora ni kwa tawala vibuze elegawa hindu kiri wa hindu kiri ya kukuru wa anga kubabuga
nduwa mungu jampuru watazira wiko imana ila mugawe mnyaka milongini renga asize mufakazi naba na babiri miliko mene ya mugamba inhala bururi fidelite ishate juji Amerika
arakoze cyane fidelite ishate abagore bafite mumbabarire abagore bafite uruhare rukomeye mu gufasha guharanira kugarura amahoro n'ituze mu gihugu cy'u Burundi ibi biravugwa na député Godliver Ninahazwe n'umushakashatsi akaba n'impirimbanye mu guharanira uburenganzira bw'umugore Pascasia Minani ibi babivugiye mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ukuri umukenyezi rafite uruhare rukomeye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara mu gihugu amahoro arama kuko turaje kuva muri kahise k'igihugu cy'u Burundi turabona yuko umukenyezi yamye ari kirimara mu muryango na cyane cyane turabona yuko nk'abahanuzi b'abami kuva kera barabamikaje no barabahanuzi bakuru babo biboneka rero yuko no mu rugo mu buzima bwa minsi yose umukenyezi niwe muhanuzi mu rugo jumvikana yuko no mu gihugu umukenyezi ashobora kugira icyo ahanuye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara ibi rero mutimbega none yohanura gute aha izimpanuro zijana n'ibiganiro haba mu rugo cyangwa mu miryango aha rero muri iki gihugu cyacu tugaca dufata kuri ibi biganiro biriko biraba aho umukenyezi akwiye kugira uruhara ntangere hari ibibazo byinshi n'ibyo byagiye biraba mu gihugu kuva mu ntwaro za kera aho mbese hagiye haraboneka nyine nk'ubwicanyi budasanzwe ubwicanyi bw'ikivunga aho rero ibiganiro byagiye biraturwa n'akaco byashitseko bisigura rero yuko umugwi wagiye w'ibiganiro w'ubu Sunday ariho umukenyezi yarakwiye kugira uruhara ntangere maze agashobora kubaza ibibazo bimwe bimwe byagiye biratuma amahoro atotekara ari nabyo mbere n'ubusubona bibandanya kora hariho ibibazo bimwe byagiye birapfukeko
akamu batera muri iki gihe murumva ko kumvirwa hari ikintu cyo bagituma akamu abafasoni batera katumvirwa ijana ku ijana
abafasoni baratera akamu kandi by'ukuri bitwovuga yuko katumvirwa ariko mugabo mbega none ahubwo twokwibaza ni kubera iki nyine ako kamu katumvirwa nk'uko bikwiye nibyo bibazo navuga bimwe bimwe bidatoragwa imishimenga n'ibibazo bikwiye gupfukirwa by'ukuri abakenyezi b'u Burundi nuvuga yuko harimo bafise akabonge harimo bafise agahinda bafatiye ku byagiye biraba mu gihugu nk'akarono notanga nk'aha muri bigeno nk'abakenyezi urakwe bakagenda kubaze bati turazi nk'abakenyezi bagiye baritaba imana ntitubone iyo bagiye nk'akaro twavuga nk'umukenyezi wa Rwagasore murabibona yarahoreye n'abana biwe abakenyezi dufite agahinda ko kumenya bati mbega nyine nk'umukenyezi kubera umukenyezi ari umubyeyi yari n'ibibondo mbega none yagiye hehe cyane tukavuga tuti ababyeyi hariho ibyagiye biraba abagabo abatama badatabuku bagakubitwa ibinoko tubona bakazana babona ibyo byose n'ibintu byagiye birapfukerwa
mufasoni nawe Minani Pascasi mwaranditse ibitabo byinshi cyane rwose eka murandika n'amakuru yerekeye uruhara rw'abafasoni mu Burundi cyane cyane abashinga amateka ku bwanyu murabona ko abafasoni bari nk'umuntu amashinga amateka bakora ibintu byose bishobotse kugira ngo baterere mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi
je nibaza yuko aho igihugu kigeze ubu ntabwo ari kesiyo y'abakenyezi bari muri parlement bonyine nibaza ko aho ikibazo kigeze kuko si ikibazo kikiri gitoyi ni ikibazo giteye amakenga nibaza ko abakenyezi bari muri parlement hageze ko bakorana n'abakenyezi bari mu mitumba yose bagakorana mu gusaba guverinema y'u Burundi kubandanya programme ya désarmement kuko birateye isoni birateye n'ikigongwe bibuza n'amahoro natwe turi hanze tubura amahoro twumva ko hari abantu bicwa umunsi ku munsi haheze iminsi mike twumva ko hari umudariusi biciye muri eta majoro ni isoni ku gihugu kumva ko hari umusoda mukuru nka dariusi bashobora kwicira muri eta majoro uwo munsi nyene hari undi mu majoro biciye mu kabare yitwa Didier Muhimpundu abo bose nabariko baragenda n'abantu bagombye kuba bariko barakorera igihugu mugabo bariko baratakaza ubuzima bwabo abakenyezi muri crise y'u Burundi mwahejeje kubivuga au début n'abakenyezi n'abasœur n'abashiki bariko baragenda n'abamama bariko baragenda je nashaka yuko nsaba abakenyezi bari muri parlement bahagurikire ikibazo cha désarmement ifoke inkoho ziva mu maboko y'abadashinzwe umutekano hari nabandi bama batewa ama grenade ya palonta naho twumvishije undi mu docteur Eli yatewe grenade wiwe muri Mirango 2 aho mu Kamenge abo nabo dushobora kumenya hari nabandi bagenda abantu ntibamenye ko bagiye gusa bakabona ko batagarutse hari abandi babari mu ibarabara ukumva ngo yabonye moto zibiri zitatu zimukurikirana akesha pagahunga
Madame Pascazi Minani mwavuze uruhara abafaso niba washinga amateka bugira mu ku tora inshuro z'ibibazo biri mu Burundi nko kwaka ibigwanisho bavyitwaje eka batabifitiye uburenganzira murafise icyimvu cyo kuntu uruhara rwabo rwogenda bo bigenza gute bakora n'abandi bashinga amateka
abakora n'abashinga amateka ngira ngo ama decision menshi afatirwa muri parlement nababo bo nk'abakenyezi je muramvuga nti abakenyezi basu ubushobozi kane na honorable Godrieva aje kubivuga basu ubushobozi ubwo bushobozi ni hageraho bahaguruke babukoreshe bavuge bati ego igihugu kirimo abagabo abagore abana mugabo twebwe nk'abakenyezi tugomba tuzane contribution yacu duhagaze ngaha dusaba yuko gouvernement ihagarikira ikintu cyitwa désarmement babishyire hamwe bafite association des femmes parlementaires irongoye n'umukenyezi vraiment akora cyane honorable Godeliev na haguruke amobiliza abandi bakenyezi bariko barakorana bava mu migambwe itandukanye bava mu moko atandukanye bose bari concerné par ikibazo cy'u Burundi iyi crise turimo bo a partir yo muri parlement bahaguruke bavugane n'abaparlementaire bakorana priorité ya gouvernement ibe désarmement
cyatu bibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunyu wa radio ijwi rya Amerika Eric Mirweneza murafise kibazo murafise icyumviro tuko tuvuga cyane cyane ku ruhara abafaso nibogira mu gushira imbere inzira y'amahoro ekano gutsimbataza amahoro mu Burundi
yego icyambere banje kubashimira kuba mu mayaka kanya kugira mvuge icyumviro cyanjye
yakoze
icyambere nashaka kuba nk'utere sindi koko bari nko gutere yashanye kugira cyambere kugira kibazo kiri mu Burundi gitore gumuti bo banza bakaraba inkomoko yaje kuko ubu ngerageje kuraba mu mama umenga bashaka gutorera umuti ikintu batabona inkomokaho cyavuye icya kabiri nagomba kuvuga kuri ibyo by'abakenyezi mu bisanzwe jyewe nararambye niwe muri aba bari kwaterwa umugumuko mu gihugu muri izi nzego za leta duhereye ku nyen'icyubahiro cya umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi SK na mukenyezi yoba afise aya muri abo bawupoza bamuwupoza ese n'abakenyezi boba bafise ku buryo bashobora kubahanura mu bitanzwe rero ndiko ndagerageza kuraba nshasanga umenga uruhara abakenyezi bafise ntibaragwerekana ko nashaka kubaza abo batumire gatoya barashobora kuma karorero gatoya kuco abakenyezi boba barashyize ko kugira batorere umuti kuri izi ngorane ziri mu Burundi barumvise ko bigize kugira inama bavuga kuberekeye nyine ibiganiro uruhara boba bariko baragira kugira batorere ingorane umuti ingorane ziri mu Burundi ugani twacyubuye kumenya ibyo byashyize ko cyanye nikacyubuye kuronga n'akarorero kavukerekana ibyo yo bajaravuye muri yo nama
mukanya bafaso nitubabaza mushana Eric reka duhe n'ijambo kandi na firme nawe nyine arafise icyumviro cyangwa ikibazo firme muri neza
yego
murafise ikibazo murafise icyumviro
yego ndafise ibibazo n'intera
yego
je cyo navuga nuko abakenyezi bamaze gushika mu nzego uruhara rwabo ntabwo tusubira kuboneka aho usanga n'ibibazo byi waba usanga batavyitaho ejo bundi nagomba kubaza abafasoni ejo bundi hari umufasoni yanyurujwe na documentation akorera akati nagomba kubabaza ko hari ikintu lakini barabikoze ko indi nacyo nagomba kubabaza ni uko abafasoni bashinga amateka ta kintu cye tubona bariko barakora kuko uri kuraraba ni bangahe b'abakenyezi batwara amadepeye hanukuri na urara kwa wengine wengine kwa kara shahani. Watu kwa yenu utu.
Murakoze, urakoze. Ifirimele kato tangule kuri kuri madame Minani Paskazi. Aba shikane ba hamagai Eric na filme ba vugako muri rusangi batabona uruhara rugaragara rwa fasoni ikaba mu nama shingamateka canke aba impanuro boha abatamukanye babo ivyo byo biva kuki
a je ngene ndabibona byo babiva dabor kuri kitire urabona kitire yiwacu umugabo aravuga umugore akumviriza abakenyezi baje muri parlement nabyo navuga mu gitabo canje sur les femmes politiques au Burundi namba bagenda niyo mentalite yo kumva ko umugabo agomba kuvuga umugore akandosa bachabaja hariya bakagumamo antake nombre ugasanga iyo influence ibyo bikorwa umushinga nta Eric n'umushinga nta Fime bavuze ugasanga ibyo bikorwa ntabyo tubona kuko bace bamera nk'abanizwe ibyo bikaba bifata biva mu kibazo cha kitire yacu mugabo rero hari n'ikindi kintu cha sensibilisation nibaza ko bakenyezi bari muri parlement bari bakwiriye kwisensibiliza entre elles kuba la politique nta muntu avuka ari umupoliticienne nta muntu avuka ari umupoliticien me byose ni ibintu byigwa je wico no bako no bagira inama nuko barondera ama formation sur la communication efficace bakarondera ama formation sur l'activisme kumenya kwa faire uri muri politique ukora iki kubera iki ninje muri politique ninje muri politique nserukirande aha ndi muri politique role yanje ni yihe nk'umuparlementaire mugabo role yanje nk'umukenyezi ejo mvuye muri politique ni yihe legacy nzaba nsize kubyo bazavuga bati umukenyezi uyu no yari muri politique yavuyeyo akoze kiniki ku gihugu yavuyeyo akoze kiniki ku bakenyezi urumva izo ngorane rero ziri kuri niveau zitandukanye hariho culture hariho education politique umuntu atavukana mugabo abakeneye kujya kurondera ayo ma formation kujya kurondera amaterie ama conference agomba kubaha izo information z'ibyo bagomba gukora kuko bafite ubushobozi
reka tuje kuri honorable Godelieve ni nahazwe na nyine yaragire icavuze kubishikirijwe na Eric na Firmin bavuga ko birazwe ko abafasoni bafite uruhara ariko ntirugaragara muri iki gihe intambamye zoba ari zihe
ego murakoze kunyongera ijambo ukandana kwamba nze shimire Eric kuko yavuze yuko ibibazo by'u Burundi kugira ngo bitorege umuti nyawo ari uko twobanda tukinja mu nkomoko yabyo ari bimwe natangura gusigura rero muri ibyo bihe rero navuze iby'ibiganiro abakenyezi muri iki gihe barakwiye kwerekana uruhara ntangere bakita ibiganiro by'ibiganiro navuga by'ibiganiro by'ukuri bimwe bituma ko urutoke kubyagiye biraba byose hanyuma rero ntibaniganwa ijambo niho niyo mico madamu Pascal yari karavuga yugira novuga yugira abagore no basi ijambo kandi noneho tubirabye uruhara rwabo nk'uko filime yabivuze ati ntago uruhara rwabo ruriho ruriho cyane kuko abakenyezi mu Burundi abakenyezi nitwe turi benshi kujya turi benshi rero no mu bihe by'amatora ubirabye abakenyezi barayitabira cyane ubwo n'uruhara berekana tugiye mu bikorwa by'iterambere abakenyezi barabyitabira mu nama nshingamateka abakenyezi barafata ijambo bagatanga ibyumviro kandi bigafatirwako rero by'ukuri icyumviro cya filime sinagishyigikira rwose kuvuga yuko uruhare rw'umukenyezi utariko ruraboneka ahubwo uruhare kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi si ubw'umukenyezi gusa kandi si ubw'umugabo gusa ni ubw'umugabo ni ubw'umukenyezi ni ubw'urwaruka ni ubw'umurundi wese
arakoze cyane Frederic Nkundikije waduteguriye icyo kiganiro kivuga ku ruhare rukomeye abagore bakwiye kugira mu gufasha guharanira kugarura amahoro n'ituze mu gihugu cy'u Burundi ibi bikaba byavuzwe cyane na Depute Godelieve nini nahazwe ndetse n'umushakashatsi wundi akaba n'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bw'umugore Pascazia Minani wari mu gihugu cya Canada Shuti rero mwese mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika turongera tugaruke mu kanya samuya n'igice tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.